Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uburundi bwaratanguye ibikorwa byo gucandaga mu kwirinda ikiza cha coronavirus hari kuwa mbere igenekezo rya 18 gitugutu umwaka w'2021 hari inyuma yo kwakira incanco za mbere zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Abantu bake bakaba ari bo baronse urucanco ku nshuro ya mbere kuva hatangazwa ivyo bikorwa byo gutanga urucanco rwa coronavirus ibikorwa biri mu vyacerewe ku isi. Kuba hatabaye isekeza mu gihugu ryo kwiteza urucanco vyoba ari byo bituma ico gikorwa kititabigwa. Mu bihe vy'ibiza mw'isi uruhara rwa leta rwari rukwiye kuba uruhe. Inyishu kuri ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 2023 gitugutu umwaka w'2021 mukagishikizwa na jewe Josephine Johnson Nkunzimana kazi. Abantu 175 gusa nibo bari bamaze guhabwa urukingo rwa corona mu minsi ya mbere y'ibikorwa nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri abo harimo abakora kwa muganga n'abandi baje kugushaka kwabo. Abanyagihugu baganiriye na bagenzi bacu ba Televiziyo Renaissance bamenyesha ko ata makuru akwiriye bafise kubijanye n'ibiriko birakogwa mu bijanye no kuronswa urucanco.
Nashaka gufata iby'urukingo rwa corona narabujana hose bushikisane tuzahantu iyo vaccine iri. Urumva ku maradiyo ko urwo rukingo rwaje ko ibihugu byarutanze nkaje nayishaka narabujije hose hafi muyinga narabuze ahantu na hamwe iyo bitangiye. Nashaka gusaba rero leta nimba iyo vaccine zarabonetse atubwire ahantu ziba ziri atubwire aho umuntu ayishaka iyo isanga.
Bagaho byapfiri ushima atanu umuntu yo nayisaba. Niya jambo leta yavuze iti vaccine zirahari. Uzogomba azogenda yisabire. Mugahagiye kizoba ntadatubaze. Uwo munyagi washaje kwikwegera bavuze ivyo mu butegetsi cyo kwivaxa. Umva ko batamitse umutego, umutego ukomeye cyane.
Kintu cyake vaccine ino nta n'umuntu nacyimvira. Corona bayifashe hangiri ino matana yarwaye abantu benshi kandi ubirahari ari nyinshi. Bashabona rero abantu bo bakira bagwara bakira bagwara bakira naho bizana byose biri inyuma uko nkobo hari bihuha mu banyagihugu gusanzwe urwaye ngo bakakuvaccina gucufa ubwo nyine numva ashaka hano ubwo banivye kandi abantu baje kwa muganga hama bagakira. Yashe ntawo byikwegera.
Leta ya Gitega iracahagaze ku ijambo rimwe ntasekeza rizoba ryo guhimiriza abantu kwicandagisha mu gihugu. Kimwe mu cakozwe harashizweho urubuga ngurukana bumenyi abakeneye urucanco bimenyekanisha ko Emile Nibasumba wa Radio Public Africaine aratubwira ingene ivyo bikorwa vy'urucanco bitunganijwe mu gihugu.
Ugusaba isango ryo gucandagwa nico gikorwa gitangura imbere ya vyose imbere yo kuronka urucanco rwa COVID-19. Ivyo navyo bikabera ku rubuga ngurukana bumenyi rwashizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Kuri urwo rubuga uwifuza kwicandagisha yishura ibibazo 28 birimo cyane cyane umwidondoro wiwe. Ibyo bibazo ushobora kubyishurira aho uri hose ukoresheje umuhora wa internet. Ivyo bisaba telefone ngendanwa ijamwo internet cyangwa imashine nyabwonko iri mu muhora wa internet. Utabishoboye arondera uwumufasha cyangwa agakoresha uburyo bugira kabiri. Uburyo bugira kabiri ni ubwo kwishikira mu kibanza batangira mwizo nshancho i Bujumbura hepfo y'ibitaro Prince Regent Charles. Uhashitse araheza agasaba iryo sango aha akaba ari naho honyene gushika ubu hacandagirwa abanyagihugu bipfuza urucanco rwa COVID-19. Bamwe mu bakozi bo mu turere tw'ubuvuzi mu mihingo itandukanye y'igihugu bakaba batugiye kwizo ncanco zitarahagera. Imbere yo gucandagwa rero kubashoboye kwishikira ibujumbura muri ico kigo cyari gisanzwe gitanga n'izindi ncanco citiriwe umugambi programme élargie de vaccination mu gifaransa ubanza gupimwa kutanduye coronavirus. Basanzwe utanduye niho wemeregwa gucandagwa baca baguha amasezerano usinya avuga ko hamwe urucanco rwo kugirira ingaruka mbi atacuzobaza leta y'u Burundi. Uhejeje baca bagutera urucanco rwa mbere bakaguha isango ryo kuzosubira gutegwa urwa kabiri haheze hagati y'indwi zibiri na zine.
Kubwa muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu ngo mu gihe cibiza nta muntu yicandagisha kuko bishatse canke ngo bikogwe mwibanga ahamagarira abarongoye igihugu gutanguza nyabuna isekeza kugira bakingira abarundi ico kiza
ikiza COVID-19 ari kiza munyaruganda ataico gufikina ko ataico kudeha isi yose yarahagurutse kugira ngo kigwanye kuko cisha abantu benshi cyane ku isi no mu Burundi umwansi nk'uwo n'ukumuhagurukira twashaka dusabe abarundi bose bageze gucanjwa ko bugenda gucanjwa bose cyo kiza ntibagifikine ko iyo citwa kiza cyo ari kiza koko umushikiranganje w'amagara y'abantu ahaguruke afata ibintu mu minwe leta umukuru w'igihugu aje imbere amukoreshe batera kamo abarundi bose kuva kubashaje cyangwa bafise ingwara bagendana zituma batarinda ingwara zimwe zimwe abo babwizwa kubanzwa gucanjishwa n'inguga ntibabideye babikore
aha mwukwibuka ko umushikiranganje wa mbere yarengiye mu bunyoni yasubiye kwemeza kuwa mungu heze buca hatanguzwa ibikorwa vyo gucandaga ko leta itazorarika abanyagihugu kwiteza urwo rucanco kandi ko n'abazogwiteza ingaruka zago zitazobazwa leta ni kano kamo ka muganga Yohani Minani gace gasozera kino kigabane ku isoko jo kuri wa gatandatu Josephine Johnson Nkunzimana nariko ndakibashikiriza ndabahe isango kwa gatandatu za naho butaha
cari kiganiro ku isoko.